mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane. Nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku batwumva muri mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu mwaka w'1997 abanyeshuri mirongo ine bo ku iseminari y'Ibuta mu ntara ya Bururi mu Burundi barishwe bazira ko banse gutandukana hakurikijwe amoko nk'uko bariko babisabwa n'umurwi witwaje ibirwanisho wari ubateye. Abanyeshuri bafatwa nk'abamaratiri. Muri isanga y'uno munsi twabatumiriye Patiri Zakari Bukuru yabanditse ko igitabo yarabonye ivyabereye Ibuta. Hari rero niwe tuza kwakira mu kanya mu kurindira yuko tumwakira muri studio z'ijwi rya Amerika ringa Washington DC. Reka duhinjire kuri kano karirimbo Vive le pardon na karirimbo k'umuhisi Kizito Mihigo.
Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capable clairvoyant, il nous rend plus libre, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner c'est dépasser notre retour. C'est l'aimer l'être humain tel qu'il est, sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive le pardon.
Vive le pardon na karirimbo k'umuhisi Kizito Mihigo. Umuhanzi wo mu gihugu cy'u Rwanda, polisi y'u Rwanda yavuze yuko Kizito Mihigo mbere bavuga yuko yoba ivuga yuko yoba yari yahuriye muri kasho ya polisi yarimwo ngaho onye Iremera i Kigali mu Rwanda. Kizito Mihigo w'imyaka 38 tw'amahoro utwo kwiyunga na cane cane n'udusingiza Imana. Vive le pardon. Mukanya turakira Patiriza Karibukuru.
Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. La réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner c'est dépasser notre retour. C'est aimer sachant qu'il est faible et pécheur.
Thank you. Vive le pardon akaririmbo kumuhisi Kizito Mihigo Patiri Zakari Bukuru ikaze muri studio z'Ijwi Amerika mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu kugira ngo tuyage kuri kino gitabo cyanyu Le 40 jeunes martyrs d'Obuta ikaze ku Ijwi Amerika
mwakoze kumbe kaze
ego Le 40 jeunes martyrs d'Obuta ni kuvuga ngo aba maratiri 40 bakiri bato bibuta ibuta umuntu ahumvise ubwa mbere imbere ko tuvuga kuvya aba maratiri ibuta nihe amateka ya buta naya
Ibutani muri province ya Bururi ku birometro 12 uvuye ku mugwa mukuru wa Bururi. Ibuta hari seminari yatanguye muri 1965. Seminari mwabana benshi mwabana benshi no biracyariho.
Ego. Muri yo seminari kuva ryari gapata.
Je natanguye kuhiga muri 67. Ego. Mukwicenda hanyuma ndayiga ndongera ndahagaruka mpeje amashuri mbaye padiri ndongera ndaba padiri mukuru ndatwara seminari imyaka ishika 12.
Yego umuntu avuze buta abahazi tuyibuka baribuka umwaka w'1997 mu kwezi kwa kane ico gihe muri uwo mwaka mwari muyoboye iyo seminari mwari mu fisa ya hema banga ibuta
ico gihe nije nayinyoboye seminari.
Yego
ndahamaze imyaka ishika 6 ndwi ndayitwara.
Yego murazi rero ivyo habereye nuko igenekerezo rya 30 kwezi kwa kane umwaka w'1997 abatari bake bari bukuye umunsi vyagenze gute dusubize muri uyu munsi mutubwire uko vyatanguye ubwicanyi bwahabereye. Yego
icyo gihe twari tumaze imyaka tugerageza gukoranya abanyeshuri gukoranya abarimu ngo tubane nk'abavukana kuva ibya demokarasi bitanguye muri 90 twe natwe twaciye dutangura kwegeranya abana ko twabona basa n'abariko baragira nk'iby'abandi babona hanze baje mu migambwe tubona abana batanguye kuyaga batandukanye ugasanga bamwe babakurikira umugambo cyangwa bava mu bwoko ubu bariko bayaga kwabo jere ncanda byanka ndabegeranya nitura ba seminari turabaruni ntangura kubigisha ibyo bya demokarasi nyene byariko biravugwa aho ni turi myaka muri 1992 hatanguye kampanye yo gutora rero twebwe abarundi bariko barasanzara benshi bavuga ibyiyumviro bitandukanye bamwe bashiramo n'ishavu ariko twe natwe turiko turegerana twagiye gushika igihe batora perezida daye twebwe tumaze gutekana bamaze kumenya amateka y'u Burundi byabaye abana barabana neza uravye ngene abarundi barabe nicyo gihe ntibyari byiza ariko twebwe twari tumeze neza cyane aho naho imbere y'uko badutera hanyuma perezida dapfuye n'icyo gikorwa cyo kwegeranya abana twakigira neza abana turabumviriza ko bafite ubwoba bwo gupfa hamaze kuba ubwicanyi abana turabegeranye tubigisha ibyo by'urukundo nyine tubigisha gukina imipira kubahana
aho turacari muri 92.
Ego nagiye naciye nshizubira inyuma gatoya turacari 92. Cyane na gatatu niho batoye perezida daye apfuye niho haba ingorane z'ukuri duca dutangura kwegeranya abana ngira turaza kubigaruka ko bagiye kudutera twebwe twaramaze kwegeranya abana bakundana abahutu n'abatutsi barabana neza ubwicanyi ku kibazo bambajije hagiye kuba twebwe tufatanye mu nda niho abana banka gutandukana ndabivuze gutyo majambo makenda turaza kubisubira.
Ego ariko rero muri kino gitabo cyanyu nko ku rupapuro rwa 92 hari hano mwandika ngo la marche des assaillants sur Buta mu Kirundi umuntu yovuga ngo ingene bashitse ngaho onye bahashitse gute mu seminari
ngene bahashitse abo
bicanyi
ariko habera ingwano y'abasoda n'abicanyi impande iwacu atari kure ku musozi witwa Nyanzegwe abicanyi bateye antene ya radio tuja twumva inkozi riko ziravuga twebwe turagira ubwoba turaja kurondera abasoda batukingira ntitwana babona ko bavuga ngo bose bagiye hanyuma ku mugoroba tubona ntibaje turongera kuza kubarondera boza kudukingira mu ijoro rero niho twaje twumva ngo abase barashobora kudutera no munsi abanyeshuri barabateramye barimo barateramye bukere baradutera badutera saa 11 na nusu
z'agatondo
batera abanyeshuri batera barimo batera abapadiri batera abanyagihugu aho twaba bose babaterera rimwe baduterera rimwe batangura kurasa ku isaha imwe cyane cyane barondera jewe n'abanyeshuri kuko nitwe batanguye gutera ubwa mbere jere nari mu cyumbi wanje numvise inkoho ya mbere ivuze ngiye kuraba mbona ababica nyene bariko baja mu banyeshuri
aho barara
umutima uramvamwo nahora niyumvira ngo nzoja gutabara abana tugwe hamwe cyangwa dukirire hamwe muganda byashobotse kuko inkoho zace zivugiraho nari guca
aho ahagata aho nta musoda ahari yaje kubakingira
abasoda bari baharaye batandatu gusa baje kudukingira mugabo warateramye babonye bari benshi cyane yaciye ahunga nawe aje kwinyegeza hanyuma abanyeshuri rero bumvise nabo inkoho baca barabyuka bamwe abakiri bato barambara impuzu batangura kumena amadirisha bari muri etaje barakoroka barasiga abasaya baregomba kubica mugabo barabakurikiye bicamo batatu aho ni mu banyeshuri bato batoya bita secondaire
kuko baravuga ko benshi mu bapfuye muri aba 40 bari bafite imyaka nka 20 iri hagati ya 20
ego urabye nkaba ego bari hagati ya 20 22 abandi barase nka 16 hanyuma rero aba bicanye bagiye kuja cane cane ari benshi mu buraro bw'abanyeshuri bakuru barinjiye bagenda bararasa abana ngo bumve bariko bararasa bariko binjira bazi iyo bari baca baja kwinyegeza munsi y'ibitanda baca babasangayo batangura kubarasa bamwe mbere baca barapfa abandi barakomereka rwose haheze umwanya uwabatwara babarengo nimubanze mureke kubarasa aca bareba abanyeshuri ati mwa banyeshuri ubu rero nimuve munsi y'ibitanda abahutu umuje ukwanyu abatutsi umuje ukwanyu abana baranga bamwe mbere batubariye ko baci bafatana amaboko munsi y'ibitanda kugira berekane ko bataza gutandukana barongera baravuga barababariya basemera mwabana mwabyumvise nimuve munsi y'ibitanda abahutu umuje ukwanya abatutsi ukwanya baranga bamaze kubivuga kenshi babonye ata munyeshuri avuyeyo uwo mukuru wabo acabarira bene wabo bica nyene baje kwica abo bana abo bari ngo barabahenze mwabana ngo bashe ngo nimuzane ngo ibisutu bakekeraho munsi y'igitanda nyine abana bavyumvise ko bagire babakekere munsi y'ibitanda baca baravamo bava munsi y'ibitanda bashira amaboko hejuru abahutu n'abatutsi bari kumwe bagenda barabakubita babaka amahera babajana ahantu hatagira ibitanda babashira ku ruhome baca bafata inkoho rero
baranse kwitandukanya bose bakivanganya moko yose
bose baranse gutandukana abahutu n'abatutsi bazira rimwe baranyeshuri bashika 85 bashitse aho rero babashize impande y'uruhome baca bafata inkoho rero imbere ya ubu rero mwabana nimutandukane abahutu muje kwa iruhande abatutsi muje iruhande baranga
nta numwe yigeze
yemera kwivangura barongera barasubira ubwa kabiri mwabana nimuvane ubu ubahutu baje kwa abatutsi kwawe baranga ubwa gatatu baje kubibabarira umwana w'umwigeme mukobwa yari mu batware abo bicanye acahitana inkoho ayaka urya murinda urya bita garidu nyabana baca bagwa hasi
bose
sinzi ko babaye bose ko arabasigaye bahagaze baca bafata amagrenade uwo yari yatswe inkoho aca afata igrenade n'abandi bafata amagrenade baca barabatera nyamagrenade aca arabasanzaza rero twasanze imibyimba irunze ku ruhome abandi bacitse amaboko bamenetse umutwe abasigaye rero bagishobora gucumbagira baca basubira kwiruka kwinyegeza munsi y'ibitanda bageze munsi y'ibitanda baje babona abasaya babasanzeyo abicanye babasanzeyo baca batangura kubarasa umwumwe nyabana be baca batangura gusenga bagirira ikigongo ya mukama ntibazi icyo bakora ibyo twabibarirwa n'abanyeshuri bacitse ku icumu bagire ikigoye ngoye mu kamandi bazi cyo bakora abandi batangura kwambaza mutima mwiranda abandi batangura kuririmba amazaburi hacacika ikintu kigitangaza abana batangura gufashanya benshi bapfuye bariko bafasha bene wabo aho rero ntawaraba ngo uyu n'umuhutu uyu n'umututsi
bose bagafashanya
bose bagafashanya ugikomeye agahaguruka agatabura agashati kiwe akagenda agatenga akaboha mwene wabo
aho mwari hega pati
mwe nanje nari ndyamye ninyegeje mu mangazini nanje bari ko barandondera jewe barandondeye amasaha n'amasaha ari kimana barambura imana yarankingi ku bintu bitangaje by'igitangaro ngira ndaza kubigaruka ko
hanyuma abo nuko tuguma tuvuga ngo barateye baragizika ariko abateye mwari abamenye
yego barivuze bonye
bari bande
bavuze ko ari mu mugambi wa Senderi baci bayivuga ko ngira ni kuri radio nyene ya Bwa d'Amerika
tugiye nivyo yari hari no radio reka turabigaruka ko hato handi hato pati mugabo ntitwisangiza ikiganiro turase banshi batwandikiye bavuga ko basu tubazo bababaza turahera kuri Leonidas Leonida ikaze
murakoze cyane kumakanye
uherereye he
Jeno mungisagara cha Bujumbura.
Haravugwa makinga hii Bujumbura.
Bujumbura ni mbore kwa shima. Anajeneza cha.
Nuko rero tukwa gutumiru nungu sipatiri za karibu kuru wibuta sindi kusakabazo change itutele ila.
Jeno ya kawazo na kwa kwa jumutumire.
Duga kwi jambu.
Jeno jukuri kiba ubwinshi bwabaye ibuta n'ikibazo n'ukuri muntagereje kuraba yesu yagiye ati ni sindaro kane z'inkuru y'imba n'inyo n'izi kuba byaravuye kuko yagerageje kuraba mu gihugu cyose hariho amashuri ama interna nta hantu higeze haba ubwinshi bwabumeze bwabaye ariko je nagumye nibaza none ese ni ubwe ya rifeyi y'ubuta oba hariho ibyo boba baratanje kandi bari niyo miti yagwana cyane abo bantu bagwana cyane sindabitahura byose bizifuza kumenya ikintu cya soba charateye ubwo bwicanyi no kugeza mu by'ukuri njye sindigenda kimenya mutumire sinzi ko hari icyo yakubwira
yego urakoze reka tumuhe ijambo akwishure
ego murakoze mushinga ntaye kutubaza icyo kibazo n'ukuri nanje icyo kibazo nama ndakibaza kandi sindije nyene nawe nturi wenyine imuta nari natanguye kubivuga twari tubanye neza mu mahoro dukundana ayandi mashuri yari yugaye kuko abana batandukanye bakicana aho abandi bari bahebye kwiga twe twagumye twiga murajya magumwe twarimwo nta na rimwe twigeze twugara ishuri hari urukundo rudasanzwe abantu bose baza kurorera baranadushimiye mbere ingwana imaze guhera bambe iko yatwari tugandariye nyakubahwa president adaye bimaze guhera premier ministre ndwaya kaza ntuze president ntibantuganya kaza baradushimiye ko twagumije ibanga tukaguma dufatanye munda ngene rero baci badutera twebwe twibereye mahoro atamuntu yigeze apfa muri iyo ngwana yabayicanira gatatu atamuntu yigeze apfa nirindwi na kabiri buta abantu bagumye bafatanye munda ntabapfuye twese twagumye twibaza none ibuta habaye iki twacumuye iki ko twe twibaniye mu mahoro abantu tukaba dukundana mu micungire atakintu cyabaye icyo kibazo nanje ndacyagifise sinzi utoti uzokishura ntituzi gitumwa baduteye
kandi urumva umuntu ariko araraba buta nta n'ishamba rinini rihegereye kuko kenshi bavuga ngo icyo gihe abasendede bagwana bari muri za kibira hatandukanye cyane na buta
twebwe n'ukuri nta shamba ritwegereye nta n'ingwano yigeze ihaba naho baje bava kure rwose ega ngo baraye baragenda ibyo batubariye
kugira
baze kudutera kandi si ntiyabaye igisida bari babiteguye byaraboneka
sinzi uyigeze kumbarira muri ayo mateka ya butavuga ngo buriya ngo ririya shuri ryari rigwiriyemo n'abana b'abatutsi benshi gusumba ugereranije mu yandi ma
icyo kibazo cyo oya ibuze sinzu yabikuye byose nari bwa harure bose barabana banje ntawe nandika mbajije ngo urumuhutu urumututse kwa tutsi bari benshi ndavyonzi nokure birashoboka ariko ntabona harure si icyo badutereye namba namba je cyo sino cyemera
ngira ngo imana yari yashatse ko muronka abamaratire
nicyo icyo rero aho no kivuga ko ibintu kuko twari twariteguye nka je namaze imyaka 10 hafi nitegura icyo kintu ntazi cyo ndiko nditegure
nta shuka wabona nta kintu kuko urumva kuvuga ngo kwitegurira ikintu uvuga ati abana ndabigisha urukundo hari n'umutima kuja mu kinyo ni canke hari bimenyetso wabona ukavuga ati
oya bwa mbere hondo umusaseredote
kandi ngo mwigisha urukundo
kwigisha urukundo cyakabiri je nakunda abanyeshuri ntigisha nari umudirekitore wabo birumvikana nari umubyeyi wabo ikindi mu mibereho y'iwanje ndanga amacakubiri ibyo rero byatumye ndwanya amacakubiri nigisha urukundo abana kuko ndi umubyeyi kuko ndi umusaseredote urumva igituma baduteye n'ingene twiteguye kuko twasenga kenshi kandi nkaronka ibimenyetso binyereka neza ko ari ikintu ntazi kizoba ndabahe karorera abanyeshuri bapfuye n'igisengero twabubakiye warahabonye bamaze kuyicapira bonyine
kuko baracafye abamaratiri 40 winjibuta urababona n'isengero yahinzwe
nk'icyo ndakibabarange na cyagenze je numvise muri tutangura umwaka w'ishuri mu kwezi kw'icenda kw'icana na gatandatu numvise dutegereza kubaka isengero ikintu kintuma ngo giri iproje yo kubaka isengero ndabaza abandi mbeya mubona two kubaka isengero ngo ya ntayikeneye mugaje nkuva mu mutima ikintu ngo ubaka ikintu kizokwerekana ubumwe mwabanyemo nca ndabare abanyeshuri mwabana ubu turafise rero umugambi wo kuzokubaka isengero uzoyincapira nzomuhera kandi iyo sengero abantu bose baza kwiraba izo ariko amashugwe y'igitangaza baca banja ko barayicapa umunsi bapfa bukeye barabafuye tugiye kuraba aho tubahamba dusanga ni hahandi twari twarateguye nk'icyo ni kimenyetso cyerekana yuko twari twiteguriye aho duhamba abana ikostume yo kubahamba na je nayiguze ibyo sinahenda kubivuga ama isanduku zo kubahamba twaje twazikoresheje tutazi icyo turi ko turakora
zari zihari gapfa
zari zihari
zinga
zirenga 30
hama mwazigura mwisunzi kimuvuze ngo nizo gukora iki
ndababare nk'icyo ngena cyagenze nko mu kwezi kwa mbere haje umuntu aza kunsaba akazi je nizo gikubaza duha akazi twari tumuzi ndabaza abandi baseseredote umuntu tuba tumuzi kandi ameze neza yo dufasha natwe tukamufasha tukamukazi ego muhe tumuhe none yokora iki bose bayumve mbega yokora iki je nca ndababarira abasaseredote tw'abantu enda nadukorere isanduku zo guhamba abantu kuko umupadiri tubana vuza imiti y'ikirundi iyo abuze abantu turaburangira tubahamba turiruka tukabura imba dusanga rero tuciye tumuha akazi arazibaje n'ubu aracyariho iziri maze kurenga 30 niho twaje tubona baduteye kandi igihe badutera ko abantu bose baciye bahunga byari kutugora by'ukuri
ngo kuko bari bava mu ntara zitandukanye hari abava muramvya hari abava he baza kuhiga byari kugorana wa mugani ngene mubashingura
kuko abantu bose bari bahunze ibyo burorero bukeya ndabahaye ibindi byinshi byerekanye ko twari twiteguye abana bari bavuye muri rotirete bavuye gusenga bavuyemo bagashika bambare ngo padiri twabonye ijuru mbe igituma utaro tubara iby'ijuru neke by'ukuri ibuta baduteye twariteguye nuko ko ari igikorwa Imana yo nyine yari yarateguye yagomba kugabira Uburundi abamaratiri kumbura
ego Gerard uratwihanganira twagutebeje ku murongo
ego bande ya mukabo
waryohewe n'ibiyago
urabikirenda
uri hega Gerard
ndi ku bisakara cha Kigali
Kigali mu Rwanda duga kwijamba akabazo kawe canke intererano kwa patiriza karibukuru
egome ntangwe kukuramutsa yo ncabwenge itangiye Burundi yari umuntu yakora ibintu byiza ntiyake uyu mutwe ndibaza ko nashaka kubaza ubwo bumenyi yahuke Burundi canke yari hanze amaza yeshurira amatara ko kubaza nta kuntu kuko yuko abavukazi bafuye ko batize ibibazo za politiki abaza irabona yaba bikirana arya mikaminuta y'u Burundi abanyeshuri baba patronishuri baba mutu akabitsa abandi yavamwe mu mazana lukanye mu mazari cy'umwonge ahantu haramarise amashyi y'igitega tukabona ibyakaye ikintu bagiye barabyandika yuko muri icyo gihe bisoresore y'abatutsi yarabo bahutu ikabica girane kandi benshi bari bashyigikiwe n'abarezi batwara amashuri abantu bicaye n'abahutu bakahemera muri uko muri uko yote bakahabonera nta kuntu se bintu byaba tabaye ntandi uko yo kugira ngo abo bantu bagire ni kandi ukabona yuko ijya kwigira ni cyane gatatu abantu atwara amazi bari nk'abatutsi
ariko ga gajera ntitukomeze kuvuga kwege kubwicanyi bumwe ku bwoko bumwe gusa
iko neko oya yinashaka ku kuvuga yuko bari na mubase yikoze ibintu bya politike ko ibintu bitatse ko na politike ari mu gihugu kandi murabona abantu bari muri kaminuza bari barahutse
reka kwishure kugira ngo ntuhave uja mu bidakeneye ugira umunsi mwiza Kigali mu Rwanda
alo
reka kwishure kuri twa tubazo twawe ntuhavuja mu bidakeneye
n'ibongo
sabwe
nimuje mu bono cy'enyesha uko ndabumva neza guma kuri internet
mbwani telefone yawe iri kiravuga nabi kandi uhava utwicira ikiganiro reka kwishure part
si numvise neza kibazo yo ntabara kansubiramo neza
ariko aravuga ngo politique ngo yuko ngo bitaba byarabaye mu imvo za politique sivyo wabajije gajera Gerard
ego ritina batije
ariko akabaza ma ego hari imvo za politique wo yariko arasanga wege kwa bwicanye ku bwo ku umwe bwakoze nabande hari intwaro yakana kanabande
icyo gihe hari ha indyane za moko mu Burundi turabize twebwe baduteye nkuko bateye ahandi barateye mashuri baratera abanyagihugu turabize icyo gihe nimba yarakuze arabizi bategera abantu ku mabarabara bakabica hari aho binjira mu ishuri bagasahura cyanke bakabica iwacu kibabaje nuko badusumiye mu gitondo kandi bya politiki tutari mutwebwe twarabaseminari barabaseminari abo bantu basanze aho bijyambi urumva naho abandi batata bagwana bicamo imigwi twebwe ntitwarimo sinibaza ko batwinjiye ibacu twicimbo za politiki cyenda politiki niba ko twari tutagira politiki badusumiye mu gitondo abana bijyamiye ntibaduhoye politiki twebwe
yego ugira umunsi mwiza Gerard yagiye urakoze cyane turase Alexe Kaze Alexe uratwumva Alex reka tuje kuri Stanislas uratwumva
ndabumva neza cyane muraho neza Diane
turaho turashima imana yakinguye twibaza yuko tuza kwirigwa uhererehe
ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rwindo mu majyaruguru Kigali mu Rwanda ubwo ni umukunzi w'Amerika karahanije cyane kirasi nagira ngo manze mbashime nshime na Fatuma Alimansi Karara atwakira neza cyane
urakoze Fatu
n'ijwi rya Amerika rituiraho neza nta makaraza rwose nta kibazo n'icyo nagira ngo ugire umutumire wacu namushimira rero ari kubisigazaho adusobanurira nagira ngo umubwire rimwe rwose nasoma misa azayitumirize ku ijwi rya Amerika n'icyo nagira ngo umubwire murakoze cyane
niyo asoma imisa azoyicishe ku ijwi rya Amerika
rwose
ibyo ntabyo twemeye ino radiyosi y'abasaseredoti ariko nkumbure patingira ngo imisa ya butari ahantu bashobora kuyikurikirana baciye kuri za YouTube na he ijwi rya Amerika byo ntabyo twokora turabakirisa ariko dukorera amadini yose abarimo
uwo bidusaba twe twayishyira kuri YouTube
hariho umuntu ashobora kubona ibibera ibuta aciye ku mirongo itandukanye ngurukana bumenyi ni he nkumbure yoja hakaraba Stanislas afite inyota
kuri YouTube nyine hari ibyo baharaberekana harabafashe amavideo atari makeyo ashatse yanditse ko buta ntiyobura icyo abona kuri buta mvuga nta misa turashira
mbwira ngo muramvise aka
ndabyumvise arakoze
yego Alexe we turacari kumwe ku murongo wa telefone Alexe we uyagiye Reverien uratwumva Reverien Reverien uratwumva?
Eh ndabumva.
Uherereye nawe?
Mu Rwanda.
Mhm, akabazo kawe.
Eh yagomba kubasha.
Mhm.
Ejewe ntujanya ariya cyabaye mu Burundi bya bwicanye bwabereye ubuta.
Mhm.
Naga mbe umutumire ninde ntabwo na kurikiranye ikiganiro nonze
wabisomye ku mbuga ngurukana za bumenyi zacu umutumire ni za Karibukuru ni patiri yabaye ngahe butarahize arahakorera abumurezi yarabonye ivyabaye ubuta
no jena ganda mubaje tinone kwa abantu bakoze ivyo byaha bishe abo banyeshuri ko bamwe bari mu butegetsi Ola hari sentare baba baragiye kwitora kugira batunganirizwe iyo miryango yabuze kugira nabo basubizwe agateka kubera turazi yuko mu Burundi aba nubwo abantu bari ku butegetsi aribo babikoze ariko basudahanga icyizere nyabaki murakoze
nuko pati ngo babikoze murabazi barivuze ubutungane gute
twebwe nta batuzi kiretse uwa ivuze ku radio ko twatewe nabo mu mugambwe wa SNDD cyarasabye ko no mubwira ko twitwaye twari twaye musenyeri bududira niwe ari musenyeri w'idiyosezi ya Burundi icyo gihe yaritwaye mugabo nyanza ntizabaye kandi ngira si kuri twebwe gusa hari imanza zikiri mu nzira zitigeze ziba cyo nagomba kumushyira ni uko twageze nk'abandi twaritwaye naho tararonka inyishu
mwitwaye gyari
ngira mu mwaka wakurikira 98 twaritwaye umusenyeri ududera yashingishije urubanza kuba twiciye abantu
hanyuma hambavu yuko kwitwara arumva uyo mugambwe ico gihe wari umuhari wari umurwigwana SNDD bamaze gushika ku butegetsi sindi ko ndavuga ngo nikana kabikoze canke ndi mugabo byakozwe n'abagi muri uwo murwigwana hari akantu ko kuvuga ngo barabegereye bakaza akavuga ati byabaye byarabaye mutubabarire harimo n'abemera imana cyane muri
jewe ntabyonzi ntabajije ntabanyegereye ko natwaye seminari indi myaka nk'itatu bahajije kudutera cyukuri nta muntu yigezaza ngo atubarikiritse yagiye kuramo musenyera bwa musenyera barabimbari ntabigeze baza kuvuga bati nitwewe kandi turasabye ikigongo ntabo twigeze tubona
yego
Mwaga twarabaye ikigongo twese.
Mwaramara ko nabo bana bishwe murumva ko bavuze bavuga ngo mubaba barire
ni. Ego boss. Imana dushize mu mutima w'ikigongo n'abavyeyi bararekuye kandi twe turi mu mahoro.
Ego.
Mugabo leta zokwishuza abana b'igihugu bapfuye imamanda zobane.
Ubwo rubanza rurakomeje none. Muraraba mukavuga ngo rugeze ngaha nta cyo mwigeze murumva
kunye. Kuko si twe twenyine hari imanza nyinshi zashinzwe mugabo zitaracibwa.
Eh. Ababyeyi babo nabo nyene
turatekanye gihe bizoba bizoba mugaho twe turi mu mahoro
yego trafice reverien batterie faible ikaz
eh
ako kazina kawe ni gute
ni battery faible
eh akabazo kawe
yekibazo mbaza no ubwo ababyeyi babo bana hakuntu bajya muri leta bakazajya babafasha kubera ko rumva basigaye n'ubiheruheru none nkongera nk'abazaye ko wumva yararanditse nk'igitabo kiboneka mu maparuwasi cyangwa mu masekirisare cyangwa mu madiyosezi
urakoze cyane batterie faible watwakwiye uri hehe mbega
ndi mu karere ka Ruhango mu Rwanda
urakoze uri munsi mwiza ngaho mu karere uherereyemo
Ego
pati hari kintu leta ikora kugira ngo ifashe ababyeyi babutse.
Oya ntabyo nzi mugaye ikintu leta yadufashije tugiterwa. Baradufashije kusubira gusanura amazi yari yasambutse.
Leta yari hari cyo gihe.
Ego leta yari hari cyo gihe yaradufashije. Ego kuko amazi ya menshi yari yasambutse yari yaturiwe baradufashije. Ego nta kindi nabonye badufashe kubaka yego no kugaburira abana imesi ya mbere yakurikiye ko byose bari babisambuye
mbega ijya imbere ko munyishura kuri aka muca mu mishakura kabaze ko hashaka gukura ikino gitabo mbega unye ino seminari yibuta kuko iri mu mateka abantu baraza kwasengera haravuga ngo turaza kwasengera tugakira tukambaza bari abantu yegukira igrize yegukira kirize katolika cyangwa iracyo gukira igrize
katolika yegukira igrize katolika kirize katolika
hanyuma yarabajije batri fe kino gitabo le 40 jeunes martyrs de Bouta uwo gishaka gikura hehe
ico gitabo cyanditse mu gifaransa nkuko mwabivuze cyandikiwe mu faransa ushatse urakisaba mu faransa kandi kabaka hinduye mu cyongereza nacyo cyagiriwe Kenya ariko ugishaka turamuha yarondera edition yaba inzu yabigize yabisohoye bakakimugurira
nta migambi yo kugisha mu paruwasi atandukanye
birashoboka hari ababisabye ko biguwa amafaranga natwe tubigura amafaranga abo bisaba bose babicije mu diocese cyangwa seminari y'Ibuta twahava tukabibaronderera abandi babirondera kuri internet kandi bakabironka kubera ubuhinga
bwa Amazon nandi
Amazon urayironka ko gikomandura kironka hanyuma kiriko hari abantu bariko baragihindura mu Kirundi no mu Gitaliyano no mu Kidagi abantu rero bazizo ndimi bashobora kuzokigura ariko ubu ikiriho nicyo cy'igifaransa n'iki cyongereza
yego reka twakire Richard nawe ku murongo wa telefone Richard Ikadze
yego nabumva
uherereye
yego je ndi mitagacha bujumbura
akabazo kawe kwa Patiri Zakaria
yagerageze bagishyire mu ndimi zose kugira ngo abantu batazi icyongereza cyangwa igifaransa agisome
yarahejeje kubivuga ko bariko barahindura mu Kirundi kandi hariho n'izindi ndimi zindi bizojamo
bimaze kuba gukorera kugira ngo abantu bazakisomera bizayakiza
ndabona yabyumvise ubwira umunsi mwiza
ego sawana amuzi
ego Emmanuel Ikadze Emmanuel
Hello
Ikadze kujugi Amerika
mwiriwe
utwara mutsa akabazo kawe sabye
hanyuma ikibazo nashaka kumubaza ese imaze ndi kigere mu Rwanda ese ko abana kumvise bafure kandi
aga telefone kawe kavuga nabi Emmanuel uti ko abo bana wumvise bapfuye aba maratiri 40 bibuta burya umaratiri atandukanye he numweranda kugira ngo twumve ko ico ndiko ndiyumve akabaze numve ko ngiye kubaza kajanye nivyo n'adino zina mwaha ikino gitabo umaratiri atandukanye numweranda
aba maratiri bose ntibabagera beranda kandi harabayeranda ataraba maratiri kuko bakunze imana bakerekana byukuri ko ara ko bakorera imana ikirezi kabishimika bagira beranda abamaratiri muradi bivuje cyacu maratiri ni kikerekana ko abamaratiri ba abapfiriye itsina rya Yezu bakanka guhemukira ukwemera kwabo abo babita abamaratiri hanaho babagira beranda nkaba bibuta baratanguye kugomba kuzobagira beranda ko ekleziya yemeye uko abana bapfuye bazira urukundo bazira ego urukundo rwa bene wabo cyane cyane ko bazira ukwemera kwawe ko bemera Imana
nari ngiye kuranisha kuri ako kantu kabiranda muvuze sinzi muri abo bana 40 harimo abatari bake bagiye bamenyekana mu bitandukanye nk'abavyeyi banje ku izina ryanje barambwiye atariho nkwitwa Basil hariho byinshi bagiye bamuvuga ko ngo kuva mu buto bwiwe warabona ko ari umwana adasanzwe yarafise urukundo yarakunda ababanyi yarakunda abo bagendana abo bana 40 hari ikintu kindi uretse abo bavugwa bari bisangije mwabona bati muti abo bana bafise ikintu gitandukanye n'icabandi
abana ntibagomba kubagira beranda kubera ibyo bakoze byiza gusa cyane cyane ko bemeye bagatanga ubuzima bwabo umunsi wa nyuma bari bato twanse gutandukana twanse guhemukira Imana kuko turabukanye twese turabana b'Imana nicyo bazo bagira beranda ubu rero twaragiye turabaza ababyeyi n'ababazi ingena bari babaye kuko ni no kugira bagire beranda baratubaza ati mbega umwana mwari mu muzi gute je w'ibyo muri cyo gitabo byanditse ibyo narinzi ku mwana umwe narabyanditse mu mpera z'igitabo abana nkabazira uvuga byukuri abantu bose bari bamuzi ari mu seminari mu kanyosha yaciyemo ari twebwe twamubona kumweranda ndabahakarorero turi mu ishuri imbere y'uko badotera hamwe umwarimu aheza kwiga agaca asohoka abandi bakaguma mu ishuri abana bakaguma mu ishuri turi barindira undi mwarimu we yacayiruka mu isengero agasenga yamari karasenga igihe cyose ku munsi wa nyuma buca badotera je mpeje gutekanisha abana bari bafite ubwoba ndabona mw'abana mutekane n'ukuri Imana yabona kandi nabonye abasoda bariko baraza baradutabara mugabo abana bari bafite ubwoba je Imana yari yabimpishe ko bapfa mugabo mu mutima ngira barumva ko bapfa barabyumva uwo bazire mpeje kuvuga ngira ndabahezagire acarashira utokeje rambaza ati mbega pade ego urakoze kuduhumuriza kandi turabyemeye none nitwabona abasaya baje utuwarengutse gukora iki
gucyo nyene
cyane uvu mutima urasimbye wa mwana w'umwiranda ngira kumbura Imana yamubareye ko buce baterwa n'ukuri niko nabyumviye mu mutima reka yemwe amaze kubona ko baza guterwa nca ndamona bazire jewe nibabatera nzoba ariho ndi ndaza kubatabara ndabara icyo mukora ni ukuvuga mu mutima je nimbire nti bazire wewe uri umwerande wewe wamusenga iminsi yose niyo wabona mutewe uramenya ko atakindi kibatabara Imana kandi niko batabaje Imana
hanyuma agapati none uyu mugambi wo kuraba ko bo baberanda ugeze hehe hari abavuga ngo barabambaza ngo ibintu bisabisho byaba bigakunda sindagerageze ugeze uwo mugambi
ugeze kure ubu bambareye ko gushika ku asika kumbura bishobora kwabyaheza ibyine Burundi hazo hasigaye iby'Roma kandi turizigiye gose ko bizokunda na ivyo byababambaza bakaronka ibyo basabye uragerageza nawe benshi batora natwe ko baronse ibyo basabye babaciye ko
reka nzengerageze ndawe
n'ukuri jewe ndabyemera kuko nanje mporasaba nkabona ko igisabisha cyangwa ije bagitambukije hari abantu benshi bashinga intahe zimwe zitangaje
yego reka twakire nsabye Imana kuri ndi murongo wa telefone nsabye Imana ikaze guherereye he gasabye Imana
ndi Nairobi
Nairobi haravugwa make
ai Nairobi hiro akazuba gatoga gake sikenshi cyane ameze neza
akabazo kawe
ta akabazo nashaka guterera ubundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikintu cyabuze mu bantu nuko abantu bakuze bagiye baraza bazivugwa nko mu bana tukenda duhanahana ibintu kuziko hajya twicaye tukikije iziko bakatubwira amateka bakatubwira ibyabaye hajya tumwa tugendera ko nawe ubundi byabaye mu gihugu cyangwa ibyabaye kuri ba data na basogokuza byaheze bizari kwiye kuturanga ako karorero k'abana bibuta na karorero keza cyane abantu badukwiye kugendera ko tukavuga ati ibyabaye yewe unamba data cyangwa sogokuru wanjye yarishwe namba yishwe n'abahutu cyangwa yishwe n'abatutsi ntituye kubigendera ko reka jyewe menye ko ndi umurundi gusa izaritso ngendera ko menye ko ndi umuntu gusa ibyo by'ubwoko cyangwa ibindi sinkabona umuntu duhaniye mu nzira ngo ntabwo kubona ubwoko bwiwe cyangwa iyavuka ahubwo mbone ko ari umuntu gusa
urakoze ku byumviro byawe ego pati
ego
ndabona pati rumenga hariya kanagomba kubwire ego
nagira nshimire uwo mushinga ntayavuze neza cyane
ego
kandi nanje amenye ko ariho nahereye kugira dukire ingwana gitangura no kuvuga president da yapfuye muri adi byaciye biba ko abantu baciye batangura ubwicanyi abanyeshuri bakagira ubwoba ndababaza rero ubafise ubwoba bagira baturike ndabaza mbega mwabana kubera iki mufise ubwoba umwana umwarambara ati padre twe batore ko ingwano ibaye abatutsi bace bahitana inkoho bagahitana n'abasoda bakagenda bakica abana b'abahutu bose cyane cyane abize amashuri
uwo mwana yavuga ko ari ababyeyi bamubariye
yego ko ari ababyeyi n'ababanyi bamubariye ubundi nawe arahaguruka ati padi natwe ahubwo batubariye ukundi batubariye yuko ingwano iteye abahutu baca bahitana ibisu bagaca batema abatutsi bose turapfuye natwe tureke dutahe nsanga bose bafise ubwoba kuvyo bumvise babariwe n'ababyeyi kandi batari bwavuke Imana ikirampa jampere aho nyene mwabana amateka y'u Burundi ntayo muzi reka jende ababare kuko ndakuze 72 nari nkuze nari mu ishuri none ndababare ibyabaye hanyuma ntangura kubibabarira amateka y'u Burundi ndababare 72 bababarira hari ibyo mbona babari bitari byo cantangura kubasigurira renge na byagenze nge nabantu batemuzara mu nyanzarak bakica batutsi hanyuma batabishoboye ingwano igacihera muno nyine abatutsi nabo baciye bihora nabi rwose hanyuma abahutu nabo barapfa benshi ibyo ntangura kuba barangena byagenze kandi bakanyumviriza bakanyemera twarakundana bari bazi ko ndi umusaserdoti ntabahenda baca batangura rero kugomba kumenya ukuri kwabaye aho bakumenyeye ko naza ndatumira abavyeyi b'abahutu b'abatutsi abasoda b'abahutu n'abatutsi abagwanyira indwi na kabiri agwanya icena na gatatu bakaza bose bakavuga kimwe bakavuga ibyabaye katumira bungere nkatumira bari abantu babakoze urenganye wese abana bagiye gukizwa nuko bumvise ukuri kandi nabo baravuga byabakomerekeje tubona gukira ubwo buroze ababyeyi n'ababanyi bari barashize mu mitima y'abana busoho kuko abana baca barakundana baramenya ko ibiri kubera mu Burundi atari ingwana y'abahutu n'abatutsi ko hari ibintu bya politiki kandi kenshi bikwegamwo abantu bitaraba baca barakira niho baca barahira gutandukana kuwe ko bamenya ukuri ikishe igihugu umugani w'umuntu nuko kuziko turoga abana tukabara ibintu by'amacakubira akabara bitari kandi n'ababyeyi sinocangira n'abatera bose nduza ibuye kuko umuntu wese avuga ku byamubabaje siko umuntu avuga ati baranyiciye umwene wacu nanci umubyeyi mutuco nyaragiye tukabaho tati nibo banyiciye mugabo ntiyagura umutima ngo arabe ingena byagenze niyo byaciye niyo byavuye
hanyuma muravuze ku kantu yuko ako ko gukira niki mugabo abacitse ku icumu barokotse muri barokotse namwe bwo bwicanye harabandi bana bandi bacitse ku icumu imitima yanyimeze gute reka ndakarurinishe kuri mwebwe nabandi bandi imitima yanyimeze gute yari bagiye yarahungabanye n'ikintu kigoye
twebwe ngiyano kandi abishitse ko nabari ubwa mbere abana bavuze ati mukama bagira ikigongo no kuvuga ko ari Imana yaje mu mutima wawe ikasuka icyo kigongo nanje byabaye uko bariko barandasa hamwe ngire mpfe by'ukuri hamwe nziko kabaye kuba barandasha amasahane bandondera hamwe nibaza ko bancikiriye ndiko ndaganya mukama bapfa gute mukama ndaje mukama nyakira nja numva ikintu kimbara mu mutima ntakigukora koteka none ngiriki bagirira ikigongo iyo mana ariko bari abana ngo bavuge basemere bati girira ikigongo abantu nanje mu mutima wanje icyo kigongo nagishize kandi numva ko abo bariko baratwica nabo baratewe n'umwasi mu mutima nicyo gituma bakwiye ikigongo nicyo nama mvuga Imana niyo yaduhaye kugira ikigongo wari kumbaza ngene natume turatekanye nje ndatekanye simba ntingahe yaba ndatekanye sinari gusubira ibuta hanyuma ngo ndahubake monastere ntangure ibindi bikorwa ndiko ndakora ndiko ndabandanya ibyiza Imana kuri barerekanye ko araberande kuko badusizemo amahoro kandi ayifuriza abarundi bose abakomeretse bose bazokire kuko Imana uyisenze uyirangamiriramo iramushura
hanyuma buriya bwicanye bwitwa ubwicanye muri rusange bwibuta
sinovise neze kibazo
burya bwicanye bwibuta muri rusange bwitwa ubwicanye bwibuta cyane kuko hari ubwicanye buba abantu bakavuga bati buno bwicanye reka tubwite izina reka turonderere izina mwebwe kwitwa ubwicanye bwibuta n'iryo jambo nyene rihari nta biri ko bindi biraja mu numvuga ngo kurondera irindi zina byo habwa kuko hari abavuga hariho nk'abakomeje kuvuga ngo hariho abosaba yuko nka 93 byitwa genocide handi bakavuga ati bitwe gutyo ubwo bwicanye bw'ibuta n'ubwicanye bw'ibuta nyine
ego
ego
jewe no vuga ko nano byita sinoza kuronda yandi mazina ngo na ubwicanye bwa bere buta ego kandi
ego nuko trace france uherereye uherereye ga françois
Merere ibukavu muri Kongo
ibukavu haravugwa make
haramahoro kabisa hareke neza kazuba kariko karaka goro banisha yewe hari kiba profite huko ni manuro mbona yuko abogana ari ntwari kabisa kali na kwekugwaruka somera nkabo tukabakurikirana tukabakurikira ibyo ba ntibemeye kwivangura yuko kabisa barerekanye urukundo rukomeye cyane
ego
Yego naho ngeje kabisa.
Urakoze ubwire umunsi mwiza.
Namwe murakoze.
Yego. Pati hariho monastère bavuga ko mufise byo ari byo canke.
Nibyo.
Yego.
Nibyo je nashatse kwinjira muri monastère. Wa muhamagara nari ndawufise kuva kera. Ndagomba kwinjira inane na rimwe ntivyakunda. Nari nige niburaya. Inane na gatatu ntivyakunda. Inane na kane musenyera mbarati nota ahubwo turagukeneye gose kuko abapadiri bera bari bagiye cambona ko ntagishoboye gutangura iyo monastere ndaza ndabyemera kuko nagomba gukorera Imana n'ubundi ndashikanda ndaba mu iseminari ndigisha hanyuma bacamba kwitwara bica biguma byanka gutyo hanyuma naravyibagiye nsa n'uwabihebye njambona bamaratiri baba mpeje kubakira byose cyanumba cyakimbira kiragarutse ngombazaho noja mbona baranyimere cyambona reko ari gisabisho maratiri banje bashikanye imbere ko nabishaka cyane cyandagenda ndamara imyaka itatu buraya ngiye kwiga cyanumva Imana ingarukanye hano ubutatabyo nari nimvira nari nari bwimvira n'umunsi warimo cyasanga rero Imana ingarukanye hahandi nyene imonasteri yubatswe impande yizombaza
ibutanyene
kuba ko ari ikintu Imana ishaka ibuta twabandanije kigoba cyiza cy'abamaratiri cy'urukundo monastere n'ahantu n'ishuri nare nyene aho abantu biga gukundana biga gukurikira ijambo ry'Imana bagafatana mu nda bagasenga ijoro n'umutaga basabira amahoro igihugu urumva rero turi ku gikorwa kimwe n'abamaratiri bo bari byagiye impande y'Imana natwe twabananije igikorwa cyiza cy'urukundo
bakomeje kubera abana
ego gose cimbona ko ari bo nkingi y'ugo iyo monastere icyo Imana yashaka
twese na Imana ku yindi murongo wa telefone na Imana
nabwe
uherereye
nereye ubujombo
akabazo kawe
murakoze ku nk'umurongo ama karaza kanje nagomba nibarije patiri wewe yoba yari mwabo bana ba no vuga bavuye barokotse
ego
nyakuba wa patiri mwatubiye kuntu ubwo bwicanye bw'ibuta bwabaye nuko bwakurikiranye abagabo babaze
yego
nkabayobozi bari babatwara mu ico gihe bobo cyagenze gute bamaze kumva ko abo bana babugaraniye mu iryo shure babiciye nabo bo barahitanye n'ubwo gwimo canke bobo baracitse ku icumi
uri kuvuga abayobozi bo ku ishure kuko nawe yari muri abo bayobozi
mvuga abandi bo barakorana
okay
abandi bapadiri n'abarezi mwari ko mubaza ko hari undi yapfuye
guhambavu y'abanyeshuri aba 40 n'abanyeshuri
n'abanyeshuri gusa nta murezi yapfuye nta n'umubanyi kabisa yapfuye kiretse umwe yari karahongora n'abanyeshuri muya rumonyeza amahantu nta wundi muntu yapfuye hapfuye abana 40 gusa kandi twese baduterera rimwe kandi dukira kubwa igitangaro cy'Imana badusanze aho tuba kajewe n'abarenge na bamenye umwango bikanako binjira Imana irankingira bari muko nyene umwe wese Imana yamukingiye ku buryo bw'agatangaza twibaza ko Imana yarashatse guhamagara abana 40 yari yateguye nibyo sinayivuze cyukuri abana bari biteguye yapfuye abana 40 gusa nta wundi muntu yapfuye
pazi hari hantu ningeze gusoma bavuga ngo 40 a un martyr uyo wundi umwe bashiramo nini
uwo wundi sinzi uwo wavuga
mugabo aramuvuga
ngira ashobora kuba ari uwo munyezamu yaba yakorera muri Sainte Pastorale ahantu hepfo y'iseminari ikigo cya diyosezi yari umunyezamu ahungana n'abanyeshuri nawe arapfa sinzi ko ari uwo ashaka kuvuga hariho uwundi umuwasaya umwe waba wabicanye yaguye hano baramurashe
bamwitiranya canke kuko yasa
bene wabo nibo bamurashe bamuhoye ko yababariye bariko barica abana arababariye ati mbega mwabana abana tubahoye iki baca bamuja ko rero baramukwita baca baramurasa nabibarirwa n'umwana yabibonye aho yinyegeje mwitange ry'amazi arabona nge nabamurashe uwo rero ntibamutwaye ngo bamutere iteka bamuhamba uko bahara babigira kuko hari n'abandi bahaguye hano we ntibamuhambye cyabanke igihano sinzi rero ko ari uwo muntu
bashaka kuvuga bavuga kuko barabivuga cyane bavuga ngo Caron bakongera ko n'umwe mugabo umuntu akibaza ati kwiki batabita 41 n'umwe bikagenze
oya ni 41 gusa niyo bara abaseminari bapfuye harumbo uwo muntu benshi nti ntibashaka no kubyumva ko yahambwe hamwe cyangwa yitwa umweranda abandi uwo munyezamu benshi ntabo bari bazi sinzi no kwihenda hari n'abavuga ngo 44 n'ibindi
hajya basigaye bangana gute
sabwa
bavuze ko bari 85 basigaye n'imiro abarokotse mu banyeshuri
oya hajya 85 avuze nababa nababa muri dortwarimwe mu buraro bumwe bakuze ishuri yose harimo abanyeshuri bashika 205
yego birumvikane ka twakirwa nyuma ndikumana uratwumva tumva ndikumana ga telefone ko dashaka kumvikana patiri zakahitse ko turasa nk'abasoza ya kino kiganiro umuntu afatiki isomo amashure icigwa yokura muri ivyabereye buta icigwa muri make umuntu yanakura muri kino gitabo canyu Le Grand Jeune Martyr de Buta nicaye kuri kahise kigihugu kuri kubu no kuri kazoza
bo ico umuntu yokuramwo bwa mbere ndakerekeza abarezi n'abavyeyi nuko abavyeyi borera abana neza bakabigisha urukundo aho kubigisha amacakubiri igihugu cyaba kiyakira ndabyige ndabibariye n'abarezi abari bo bose abubu ufise ugwaro kabafise amagi mu mino nibabigishe gukunda igihugu n'urukundo tuzahava dukire ikigwa je numvuga nakuye nuko abantu begere ukabigisha ukuri n'urukundo barakwitaba ukabigisha imana ukabigisha imibereho myiza barakwitaba bakagira ibitangaza ikigwa kindi nakuye nuko umuti wa macakubiri umuti wa Burundi inzira y'ugukira ku Burundi abana barayitweretse tutagiranira ikigongwe kubera ibyabaye ngo duhariyane ntituzofadukize niyo twaguma tuhora twihorahorana ntituzofadukize nta uri bwibagire igikomere inkovura yibona tuyibagire cyagukomerekeje nshobora kukibagira mugabo ntushobora kwitiranya uwakwiciye n'ikibi yakoze byiza two kwibagira ibibi abasigaye tukabakunda no kuvuga ntiwankira ubwoko ntiwakenaka ngo ari mu bwoko bwatwishe siwe yakwishe kumbura kandi nta woziza ikibi ubwoko ntibishoboka ikibi gikora umuntu gikora ubwoko ibyigwa nakuyemo ni byinshi kene nabonye nuko aba bana urupfu rwabo rwazana ibyiza igihugu byinshi byo byiza ndabivuga icya mbere hariho amacakubiri ari karahera mu Burundi naho kumbure hari abanyapolitiki bagomba kugaruka ku byamoko je ndabona ko u Burundi buri ko burogora ku byamoko ubu nta muntu akikora none ngo murabigitsure nko minsi yahera ubwo cy'ubwoko biri ko birahera je byigwa nakuyemo n'ibyo nuko aborera ibibondo boreshe urukundo bakabigisha kugira ikigongo ni kudahora umuntu ubwoko bwiwe hanyuma ndumukirisu sinareka kubivuga
yego
abakirisu dahagurutse ngo tugwanire urukundo n'ivyo twemeye imbere y'imana bizogorana ku Burundi bukira
yego patiriza kahibukuru tubashimiye cyane kubona mwitabiriye ubutumire bwacu ngaha Washington muri studio z'ijwi rya Amerika ejo tukongera ko muza muri mu Burundi muratwitaba nk'uko mwabikoze
tuzobikora na kanyamuneza ke
yakoze Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi yacu na engineer bari kumwe muhinga bwivyo majewe Diane na hazo narinde meshaje ikiganiro muri isanga cuno munsi ndabikebanure ndayifuriza kuranirwa mu vyo muri mwo vyose mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko muzumvamwo aho muherereye.